Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwa 11 mukakaro umwaka w'2026 cuti namwe bakunzi baraje Nzamba agateka kawe ndabaramukije ndabahanikaze mu makuru twabateguriye naye kaza kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe Olicom riraragushinga n'igwirirana ry'amasoko aguma asha mu Burundi rigasaba leta y'u Burundi kugira amatohoza kugira imenye igitera iyo miriro. Muraza kubikurikira mu ntango z'ano makuru. Abagendesha amamodoka mu gisagara cha Bujumbura baratewe impungenge n'ikiringo bamaze barindiriye impapuro bita permis de conduire biometrique, bakabona ko ico gisata gisigaye cibyiziwe n'igiturire, bagasaba ko ico kibazo cigwa kandi gitorerwe inyishu. Nayo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga havugwa inyuruzwa ry'ibifungurwa n'imiti byagenewe abana barwaye indwara yo gufungura nabi. Kwari guca ku mayange muri mimwe kwayo ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta riraragushinga n'ikibazo c'amasoko yama ariko arasha mu gihugu atacamira, rifatira nko ku isoko y'Ingozi iherutse gusha iratokombera no kuyandi masoko menshi yahiye imbere yayo. Ishirahamwe Olicom ribabazwa cane cane n'ingene leta iguma yibereye mu gacerere kandi yabwirizwa gutorera umuti ico kibazo. Dukurikire Jean Duwimana avugira iryo shirahamwe.
Igitangaje rero muri ivyo vyose nuko ayo masoko asha agatokombera atacamira mu gihe atawuyobewe yuko ibikoresho inzego zijejwe igihugu cyo kuzimya umuriro eka ivyangombwa vyose mbere na politike y'ukugwanya imiriro iri ngaho mu gihugu mugabo ntihagire ikintu na kimwe gikoreshwa. Turatangazwa kandi n'ingene leta y'u Burundi iguma mu gacerere ukamenga iyo leta ntaye kihari umenga sinzi yo yagiye atakariye ntihagire ibijambo bakura mu kanwa bakivugira ibintu byo guhoza gusa abahishije ibintu ntihagire ikintu na kimwe kijanye n'amatohoza yimbitse yerekana ikintu giturira amasoko. Ntibyumvikana ingana amasoko arenga 12 ashaga tokombera kuva mu mwaka w'2013 gushika kuri uyu munsi leta irorera leta ikomoka ku mugambwe wa CNDD-FDD iri kirarurira abatwara umugambwe uri ku butegetsi nta na kimwe bavuga kandi bazi neza yuko uwo muriro wonona wica bunyamaswa tunga ry'abanyagihugu. Ntivyumvikana yuko amasoko yogumasha akabura ikintu na kimwe igitabara barundi. Murazi neza yuko ndetse ibintu byabo bisha bigatokombera bigahona bagasigara bifumbereje, murazi nuko n'amagara yabo ahasigara.
Ishirahamwe Olicom risaba rishimitse leta kuva mu gacerere ikavuga igitera iyo miriro mu masoko ngo ahandi ho abarundi bazovuga ko ayo masoko aturigwa n'iyo leta. N'ubunyene dusubire twumvirize Jean Duwimana.
Dusabye ko leta y'u Burundi vuba bwangu yo kwereka abarundi n'amakungu ikintu giturira ayo masoko bitabaye uko. Dusabye ko abanyagihugu b'u Burundi bose iyo bava bakagira baba bari mu gihugu n'abari hanze bace bafata yuko leta ariyo iturira ayo masoko kandi bace batangura kuyishuza vuba bwango ivyo bintu vyabo byirwa birasha. Ntivyumvikana ingene urabye isoko ya Bujumbura ingene yahiga tukombera mwaka 2013 ugashika n'uyu munsi bigashika n'uyu munsi atana kimwe kirakogwa kuri iyo soko atabayituriye baraboneka atakina kimwe leta irakora kugira ngo isubize iteka abanyagihugu badandaza muri iyo soko kanabahasumira mugabo tubona yuko leta igumi nunuza abanyagihugu ibaka mahera aza kuri iyo budget yayo y'umurengera abanyagihugu bakarara rubunda bakarara batajyamye kugira ngo barihe muri OBR amahera leta yo leta ikoresha kandi amahera mu bisanzwe y'abanyagihugu ava muri ayo masoko nta handi abanyagihugu bakura cyane cyane abo banyagihugu baba mu ntara zitunzwe n'iby'ubudandaji nta handi bakura uburyo atari muri ayo masoko none n'igiki giturira ayo masoko kuvyukuri leta iri hehe leta twagwa na president Ndayishimiye yagiye hehe kugira ngo yishure ibwira abarundi n'amakungu igituma amasoko aguma ashaka tukombera atacamira igituma atukombera leta ntivuge ikintu na kimwe ntivuge ntishireho n'umugwi wo gutohoza ayo masoko rero mwishyiramo urikome dusabye dushimitse kandi yuko abashikiwe n'izo ngorane baba abaciye bahungabana mu mutwe yuko leta yobavuza vuba bwango
yari Jean Nduwimana umuvugizi w'ishirahamwe Ulicom abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bagendesha amamodoka barajwe ishinga n'amafaranga batanze haraheze igihe kinini ariko bakaba batararonka impapuro z'ubuhinga bwa none zibaho uruhusha rwo kugendesha imodoka bita permis biometrique bavuga ko ubu benshi bakoresha udupapuro babahaye bita autoreçu ariko dusubirira izo permis bakongera koko igiturire ciraye mu babazikeneye byihuta Ido Nido na Julienne Muzing
Amakuru dukura masoko yacu mu gisagara atugira ko bamwe muri bo hari n'abamaze imyaka ya babiri basabye izo mapuro zitwa permis de conduire definitif mu kinofunofu bavuga ko batanze amafaranga menshi ngo baronke izo mapuro ariko hari n'abatanga ayarenze ayazwi nk'igiturire kandi bagaca bazironka byihuse
abashoferi benshi ngaha turiko tugenda ku maresi twarihiye ko ama permis definitif birababaje cyane kubona umuntu yararise amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu ukeneye kuronswa icyangombwa kikwemerera gutwara imodoka bigafata igihe kinini bigeza jewe narise kuva mu mwaka uheze 2025 mu kwezi kwa gatanu hari n'abandi kuva mu 2024 batarazironka ni ukuvuga ko iyi resi ariyo yabaye permis de conduire kuko niyo tugenderaho kugira ngo itononekara kuko urabona ko ari igipapuro jewe nahisemo kuyifotora nkayigendana muri telefone aha simvuze mu minsi iheze aho abapolisi bo mu ibarabara batwigenza ko iyo bagufashe baguca amande ngo bashaka permis ngo apana resi by'ukuri ibi bintu biratubangamiye cyane naho birirwa bavuga ngo zikorerwa hanze nibyo ufata umwaka nawe nti kubera iki hari abarishe inyuma yacu bazironkejwe ndabizi neza ko uwifitiye amafaranga abafumbatisha bayimuha ndabizi benshi abashoferi bagenzi banje bagiye batanga ibiturire bakaziroshwa rero abantu ntitunganya ubushobozi ngo twese turonke ayo gutanga hari n'abandi bantu iyo bagira bafate ingendo mu mahanga babacishirizamo bakazibaha none twebwe ko twarindiriye imyaka batubwira ngo bazigize komande abo bandi zica ziva hehe izabo ucubona ko igiturire kikiganje cyane mu bintu byose ngaha mu gihugu cyacu
abo bagendesha amamodoka bagasaba icyo kibazo ko cyokemurwa vuba ku bw'umutekano wabo narijyanye n'abasigaye bakoresha utwo dupapuro twa magendo ibyo navyo bigashobora gutuma n'impanuka ziyongera mu mabarabara
inzamba
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga aho imidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri zone Muyange iri muri komine Nyanza. Imvo nyamukuru akaba ari inyurutwa ry'ibifungurwa n'imiti byagenewe abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bitangwa ku mavuriro atandukanye muri iyo zone. Abo banyagihugu bagasaba ababijejwe gukurikiranira hafi ico kibazo. Ni inkuru tubaza Jean-Baptiste Bireha.
Nuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri zone Muyange yabitumenyesha ngo ikibazo cyo gufungura nabi kubera ubukene buri mu miryango kirabangamiye cyane abanyagihugu na cyane cyane abana. Isoko ryacu rikatumenyesha ko abana batakironka byankenerwa asanganya ngaburo mbumba mubiri n'ibindi. Ikibabaje abanyagihugu ngo nuko n'imiti yagenewe abo bana canke ifungurwa bitangwa ku mavuriro atandukanye bica binyuruzwa n'abaganga canke abaforoma bari bajejwe kubitanga.
Ababangamiwe cyane n'abana abana rusange gufungura nabi. Ego tugasaba kandi ko abaturongoye arongoye cyangwa abantu boba hafi y'abaganga kuko kuri izo ngorane gufungura nabi ibyo bategekanya ingaburo batagikaniza abana kugira ngo batowe n'izo ngorane gufungura nabi kenshi cyane abiri bagatandatwa n'abaganga fatisha ku ruhande cyabironkira amafaranga abana bagatabura bagatabura imiti y'ingaburo zabagenewe.
Kuri ayo makenga yose Ruganda rwa Radio Inzamba hagati ya Kawe twagerageje kurondera abajejwe igisata cy'ubuvuzi muri komine Nyanza Lake kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo kijanye n'ubwo bunyonyizi, ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefoni zabo ngendanwa.
Jean-Baptiste Bireha urakenuye nkuko vyama komisiyo yose ya gatandatu ubu ni wa mwanya wo gukurikira ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukabishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse mwese mudukurikiye kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Duherana makuru kubijanye n'umutekano mu buseruko bwa Congo. Kinyamakuru ya Social Media Burundi cyandika kivuga ko mu ntara ya Kivu ibitero by'utudege bita drone twarashe muri inondwi abasirikare b'Abarundi aho bari mu karere ka Fizi. Bivugwa ko abasirikare benshi bo barasize ubuzima harimwo ibisongerezi ufisi pete rya colonel n'irya major, naho hata makuru aratangwa n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru avaho mu buseruko bwa Congo avuga ko abasirikare ba Congo FARDC abasirikare b'u Burundi n'aba wazalendo bo baratakaje ibirindiro bivuye ku ntambara z'abahuje n'umugwi wa twigwaneho ucuditse na AFC M23. Icyo cyuka ikaba gihagaritse umutima bibaza kubitigirira abasirikare b'Abarundi bari muri Congo aho abarenga 2019 bo bararungitswe yo kuva mu mwaka 2022. Tukiri kinyamakuru ya Social Media Burundi mutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaronse ubushimwe bubiri muzo makungu mu masaha atarenze 48. Agashimwe kishira muzo makungu ni kubijanye n'abanyagihugu i New York na kitwa Global Health Award y'umwaka w'2026 i Londo. Ubwo bushimwe bivugwa ko yaburonse kubera uruhare yagize mu gisata cy'amagara y'abantu indero no gushigikira abantu aho nikora. Akaba aronse ubwo bushimwe mu gihe Burundi bubandanya bunegugwa mu makungu n'amashirahamwe aranira hagati ya kazi na muntu n'inzego zishamuza makungu runi aho banegura ihonyangwa ry'uburenganzira butandukanye bw'abanyagihugu n'ihagarikwa ry'abantu batisunzwe amategeko. Turabandanya n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ikinyamakuru cya Radio y'Abafaransa RFI kimenyesha ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ubumwe bwa Afurika muri kino gihe yakiriye i Bujumbura abaserukira abatavuga rumwe na leta ya Congo hamwe n'abaserukira amashengero kugira baganire ku kibazo cugarije Congo. Ibiyago byabo byashize ahabona ukutumva kumwe ku bijyanye n'umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Congo. Naho hari bamwe mu banyamadini bashaka ko iryo bwirizwa shingiro rihinduka. Agize urwego rw'abasenyeri ba Katolika hamwe n'ishengero bita Eglise du Christ muri Congo bariyamiriza uwo mugambi bagasaba ko hoba ibiganiro ku rwego rw'igihugu. Abatavuga rumwe na leta ya Congo bo basaba ko hojaho ingingo nshasha za politike imbere y'uko hatangura ibyo biganiro, ariko bakemeza ko imyigaragambyo itekanijwe tariki 22 mu kakaro i Kinshasa idasiba. Mujaye n'ubutunzi kinyamakuru Burundi Eko kiragaruka ku iteko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2026 2027 iyo tegeko ritegekanya gukura amakori n'amatagisi ku mishahara mu masoko ya leta ibyo gutuma tumana ko hakoresha telefone ibyo kwiyunguruza mu mahoteli n'ibikorwa bijanye no gucukura ubutare hamwe no kuduza ibiciro ku mpapuro zitandukanye zitangwa na leta harimo n'urupapuro rw'inzira passport iyo tegeko risaba kandi ko ikarata yo kwivuriza ko izoba ari itegeko kuyitunga mu miryango itarisanganywe ubwishingizi leta isigura izo ngingo ko zizofasha mu kuduza ubutunzi bw'igihugu biciye amafaranga yinjira wafashe mu bijanye n'amagara y'abantu n'indero naho biruko izo mpinduka zishobora kuremera kurusha imiryango n'abayikorera ibyabo bazana imitahe muri kino gihe ibijanye n'ubutunzi bigeze aho mwasa ashaka Mugusozera kinyamakuru wacu kirandika ku bijanye n'inyubako mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura muri quartier Tenga harabandanya hubakwa amazu kandi atabikogwa bitanguriro mugambi birakogwa abanyagihugu baho bavuga ko atama barabara atunganije neza hari imivo itwara amazi ibitera amakenga abanyagihugu baho ku ngaruka zibiza zishoboka mu bihe by'imvura abahinga mu by'inyubako n'amashyirahamwe adahari n'ibicaro bya politike babona ko ibyo bibazo byose bitegwa n'uko leta itagira imigambi ngo habe integuro bagasaba ko subirwamwo igishushanyo c'igisagara cha Bujumbura kugira ibibanza byo kubakwamwo bigaragare neza mu gisagara cha Bujumbura ni kuri iyo nkuru duce dusozera ko n'amakuru yanzwe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mwakoze kudukurikira na ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
akabari kuri ivyo vyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duciye dusozerera amakuru twe twabateguriye kuri uno wa gatandatu mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwari kumwe na Pierre Gahungu kuri micro kamanda bifurije weekend nziza